mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwaves kuri metero 19 na metero 22 no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Twabwira abanyabuyenzi dufate ku itariki mirongo itatu tubaho ukwezi kuko zo ku 11 icyo kiringo cyo gukora amayepave kizobe kirangiye. Itariki imwe zo ku 12 no kuvuga yuko amategeko azoca akora.
Uwo ni Fredy Mbonimpa warongoye igisagara cya Bujumbura mu Burundi, atanga itariki ntarengwa ku byerekeye gusukura umujyi hakurwa imodoka zishaje.
Nibwo buzima tubayeho imyaka n'imyaka, nibwo buzima butunze imiryango yacu. Hanyuma rero ikindi kimwe dushobora kuvuga ko ugomba kwimukira muri etaje utaratangwa na fondasiyo. Ubisanzwe bari bakwiye kudutegura.
Wowe ni umwe mu bakorera umwuga wo gusanasana imodoka zishaje muri uwo mujyi wa Bujumbura muri zone Buyenzi, avuga ko icyemezo cy'ubuyobozi bw'umujyi batacyakiriye neza, bakaba badahumurizwa, bavuga ko cyafashwe huti huti. Iyo nkuru nari mbabwiye mu kanya turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye, ariko duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yatangiye ku munsi wa kane w'iki cyumweru hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo zikekwaho kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi yakomeje muri lokalite ya Rukobero muri groupement ya Kigoma, territoire ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko nari mbabwiye. Inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Kuri uyu wa gatandatu, nk'uko amakuru ava mu gisirikare cya Kongo n'abaturage baturiye muri groupement ya Kigoma abyemeza, avuga yuko imigwano hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi yakomereje Butumba na Rukobero mu misozi yegereye centre yo muri Sange. Ijwi rya Amerika ryagerageje gushaka ibyaba byononekaye muri iyi migwano, ntibyadushobokera kuko muri utu duce twa Butumba na Rukobero ahabereye imigwano yo kuri uyu wa gatandatu ari uduce tugoye kugeramo, kandi n'amatelefone twagerageje guterefona y'abantu batuye yanze kunyuramo kubera ikibazo cya rezo. Cyakoza ku munsi w'ejo, abaturage batuye lokalite ya Muhanga Mashuba batubwiye yuko babonye inkomere zigera kuri zitandatu zari zikorewe n'ingabo zikekwa kuba zaravuye i Burundi. Ndetse n'uyu munsi mu gitondo, bamwe mu baturage nabo twavuganye bavuga yuko hari umurambo batoye i Muhanga. Gushika ubu igisirikare cy'u Burundi nticyemeza ko ari abasirikare cyohereje ku butaka bwa Kongo, kuko umwe mu basirikare bakuru bo muri Kongo yabibwiye ijwi rya Amerika, gusa nta majwi twafashe kuko atari mu rwego rushinzwe kumenyesha amakuru. Kuva imigwano yatangira ku wa kane ahitwa mu Buzuke no kuri Kageregere, abaturage benshi baturiye imihana ya Muhanga, Kitigagwa, Gitabo, Birindiro, Mugono ndetse na Gatwaro bari bahunze, batangiye kugaruka mu mihana yabo nyuma y'aho Red Tabara yirukana ingabo zikekwa kuba zaravuye i Burundi muri lokalite ya Muhanga na Gahororo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo, urakoze kuri iyi nkuru. Tunyarukiye noneho mu Burundi, aho urongoye igisagara cya Bujumbura yaraye asabye abasanasana amamodoka mu mabarabara muri zone ya Buyenzi kuba bakuye imodoka zishaje mu mihanda yako gace k'igisagara cya Bujumbura. Uwo mutegetsi yigereye muri zone, iyo zone ivugwa ya Buyenzi, ejo kwa gatanu, avuga ko ibikorwa byabo bakanisha ibimodoka biteza umutekano muke mu mihanda. Inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu Vedas Evariste Nzikobanyanga.
Munama n'abaserukira abandi muri zone ya Buyenzi warongoye igisagara cya Bujumbura, avuga ko mu ntumbero yo kugarukira isuku n'umutekano muri iyo zone hari kigiye gukorwa inyuma y'ikiringo cy'ukwezi. Ica mbere ni ugukura ibiduga bishaje mu mabarabara yo muri iyo zone yabaye haraheze imyaka myinshi inganda zo gusanasanirwamo imodokari garaje mu Gifaransa.
Mu Buyenzi twavuze yuko yanabisabye urongoye igipolisi kijejwe imiduga urujya n'uruza. Tubabwire abanyabuyenzi dufate ku itariki mirongo itatu tubaho ukwezi gukwiye zo ku 11 icyo kiringo cyo gukora amayepave kizobe kirangiye. itariki imwe z'ukwi 12 no kuvuga yuko amategeko azoca akora
hari kindi Fredimo Nima arongo igisagara ca Bujumbura saba abicishije ku burongoye zone Buyenzi
kijanye n'irya miduga ivyo byo rero nitubaha ikiringo shodo zone ipange ukoresha amanama ku buryo kundwiza bazwe bose babizi kugira bamenye ku muduga uhejeje gukogwa utakozwe uja mu rupanga wewe n'uduhe ikiringo kubona uzawamaze kubakoresha inama abajeje amagaraje kugira uboreti indwi imwe je birankwiye
abakorera umwuga wo gusanasana imodokari zifite ibibazo mu barabara yo muri iyo zone iri mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura bakira nabi iyo ngingo y'iyo ndongozi ya meri bayita ingingo gihuti huti
niwe mukuru w'igisagara twebwe ntiduhumuriza kubera nibwo buzima tubayeho imyaka n'imyaka nibwo buzima butunze imiryango yacu hanyuma rero ikindi kimwe dushobora kuvuga ko ugomba kwimukira muri etage utaratangwa na fondasiyo ubisanzwe bari bakwiye kuduteguza bakavuga bati guhera uno munsi gushika ku munsi kanaka cyangwa ku mwaka kanaka mu gisagara cya Bujumbura ahitwa mu Buyenzi imodoka nzosubire kuhakorera
twebwe icyo tubona ku buzima buzaho buhagaze kuko niho twisumamwo kugira ngo turondere rasiyo y'abana y'imiryango yacu kandi tubone uburyo twigisha abana n'ibindi gucyo umutundi tukaga umuntu ashoboye gukora rero tukabona uko ubuzima buzo wabuhagaze kuri byose
siri ya mbere abo bafundi b'imodokari bo muri zone Buyenzi basabwa kuja gukorera handi bavuga ko bibuka ko kuri leta mfata kibanza ya Buyoya na Ndayizeye babisabwe ariko barindiriye ko bija mu ngiro amaso agahera mu nzira
turazi yuko munwaru ziheze tuvuye kugiye cha uyo ya ari ya mashira hamwe yao mekanisi yonga mu Buyenzi batere ya mahera kugira ngo baronke kibanza bakorera hamwe ako cyo kibanza kuva aho barunze barayatanze ikibanza nibakibahaye urumva gushika ubu niyo byateye kibazo
twebwe n'ubu twaravyumvise bavuga kuva guhera kuri Buyoya na domisiye bavuga yuko hari kibanza bateguriye wa mekanisiye ngo hariya kuri Kotebo twararindiriye kugeza n'uwo munsi ntiturabona ntituzi rero ngo inyishu yabyo bizogenda gute warandi tuzi ico kibanza ngo cavuye cegukira nde kugeza n'uyu munsi
kubijanye nuko basabwa ko bashira amagaraje mu mpango imodokari nizisubire guhagarikwa mu mabarabara abo bafundi bo mu Buyenzi bavuga ko atabibanza bikwiye biri muri izo mpango bagasaba Fredimbo Nima kubereka ahandi bokorera
mukuru gisagara tusaba yuko imbere yuko afata ingingo yo bitegura akishira mu ruhande rwacu kwanza twibwa abanyagihugu kubera niko gaza katubeshejeho bakatutegurira ikibanza tuzokoreramo kubera wiweje kuva kuri kujya 2025 gushika kujya mbere ugaharura abantu bahakorera n'amakaritie bavamo n'abantu benshi cyane urimo imbyango myinshi cyane yuko ubuzima bwo gucha buhagarara nibategurira handi hantu bashobora kutwimurira twebwe ukoreka izo dufasha niko tuzovyakira
cyo dusaba rero gikuru nibaturonderera aho badushira hanyuma batubwira ibitugenga two hanyuma kugira ibintu bigenda neza
warongoye igisagara cha Bujumbura avuga ko agiye gushirwa mu ngiro ivyo bitakunze kuri leta mfata kibanza Fredimbo Nima aherekejwe n'abajeje intwaro n'umutekano ku mugwa mukuru w'u Burundi bahereye mu Buyenzi bishikiye no mu buraruko bw'igisagara aho naho bahagaritse bamwe mu badandaza umubiri bita bamaraya bagera kuri 50 basesa n'inzoga zitemewe n'amategeko abo bategetsi bavuga ko navyo biri mu bihungabanya amahoro n'umutekano Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nka urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu Burundi tujye mu Rwanda itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 11 ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru umunyamabanga mukuru wa ONU yahamagariye ibihugu guha abanyamakuru ubwisanzure no kubarinda ibi bitambika imbere mu kazi kabo mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana uri mu Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira
kuri uyu munsi mpuzamahanga wo gushyira iherezo ku kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru umuryango w'abibumbye uramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamakuru hirya no hino ku isi ONU iravuga ko hagati ya 2016 na 2017 hapfuye abanyamakuru basaye 1000 bazira umwuga bakora wo gutara no kumenyesha rubanda makuru ONU ivuga ko 9 mu 10 bica abanyamakuru batabiryozwa kandi ko kudahana bitiza umurindi ubwicanyi bukarushaho gukaza umurego amategeko n'ubutabera bigahonyangwa mu butumwa yatanze kuri uyu munsi utamaze igihe kinini wizihizwa Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko abanyamakuru b'igitsina gore bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa atari ukubera inkuru batangaza gusa, ahubwo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Muri uno mwaka honyine hishwe abanyamakuru 88, abandi ibihumbi byinshi baribasiwe, baterwa ubwoba, bafungirwa ibyaha bihimbano kandi ntibaciriwe imanza. Ibi rwose bikojeje isoni, ntibikwiye kuba agashya mu bisanzwe. Iyo abanyamakuru bibasiwe, ingaruka zigera kuri sosiyete yose uko yakabaye. Antonio Guterres yavuze ko atewe impungenge no kwibasira abanyamakuru bikomeje kwiyongera, kimwe n'ingeso yo kudahana. Ndahamagarira za guverinoma n'umuryango mpuzamahanga gucungira abanyamakuru no kubaha uburyo bukenewe ngo bakore akazi kabo nta nkomyi. Kuri uyu munsi nashimira cyane abanyamakuru bakora akazi kabo umunsi ku wundi, batitaye ku iterabwoba n'amananiza bashyirwaho. Akazi bakora n'akakozwe na bagenzi babo bishwe bitwibutsa ko ukuri kutigera gupfa. Ni nako bikwiye kuba ku bushake bwacu bwo gusigasira ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo. Gutangaza inkuru si icyaha. Duhagurukire hamwe turengera abanyamakuru, ukuri n'ubutabera. Umuryango Journaliste yandanje urengera abanyamakuru bari mu kaga, uramagana ingeso yo kudahana ni ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango wasohoye raporo y'uyu mwaka ku buryo bw'isanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bihagaze muri Kongo, wahawe inyitigiri iti igitutu ku banyamakuru n'itangazamakuru, amatora mu rusobe rw'ingorane. Umuryango Journaliste andanje cyangwa Jede Mumpine uvuga ko umunsi ku wundi abanyamakuru bahora biteze gupfa cyangwa gufungwa bazira akazi kabo ko gutangaza amakuru. Jede ivuga ko muri uno mwaka urubuga rw'itangazamakuru muri Kongo rutateye intambwe, kandi ko nta ngamba zigeze zifatwa haba iza politike cyangwa mu buryo bw'amategeko arengera abanyamakuru, bituma umubare w'abanyamakuru n'ibitangazamakuru byibasirwa gukomeza kuba hejuru. Jede ivuga ko kuva uyu mwaka watangira, uburenganzira bwo gutanga amakuru no kuyahabwa bwahonyanzwe inshuro zigera ku 121 nk'uko byagenze mu mwaka ushize. Jede barura abanyamakuru 54 bafunzwe bazira umwuga wabo, bamwe bakamaramo amasaha ari munsi ya 48 abandi bakayarenza. Ibitangazamakuru byashyizweho igitutu inshuro 37 n'abategetsi b'abanyapolitike cyangwa mu nzego z'umutekano, mu gihe abanyamakuru 30 bahutajwe mu buryo buziguye cyangwa butaziguye bakora akazi kabo, cyane cyane bakurikiranaga imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Raporo yakozwe n'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Without Borders, mu mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka yerekana ko abanyamakuru 47 aribo bari bamaze kwicwa, bakaba biganje mu bihugu bya Afghanistan, Yemen, Syria na Mexique. Muri rusange ibihugu byo ku mugabane wa Afurika ntabwo biza mu by'imbere ku rutonde rwakozwe n'abanyamakuru batagira umupaka rw'uko ibihugu bikurikirana mu guha ubwisanzure itangazamakuru. Ikiza hafi kuri uru rutonde ni Ghana ku mwanya wa 23, naho ibihugu byo mu karere bisa nk'ibiri ku myanya yegeranye. Tanzania iza ku mwanya wa 93, naho Kenya ikaza ku mwanya wa 96, Uganda ikaza ku mwanya wa 117, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ari 154, u Rwanda rukaba rwa 156, u Burundi buza ku mwanya wa 159, naho Korea ya Ruguru ikaza ku mwanya wa 180, ari nawo wa nyuma. Nakwibutsa ko uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru watangiye kwizihizwa ku itariki 2 mu kwezi kwa 11 mu 2013, nko kuzirikana urupfu rw'abanyamakuru babiri b'Abafaransa biciwe muri Mali. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku Gare d'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2961. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri +254 2592 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9591 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Murumva rero radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika. kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ndabikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga no munsi tukaba tugiye kuyaga kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Kwigenekerezo rya 25 kwezi kw'icumi umuhuza Benjamin William Mkapa yaruguruye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania yamara rero yabareta waba umugambwe CNDD FDD uri kwisonga y'ubutegetsi ntibitavye ivyo biganiro hakaba mbere n'iyindi migambwe yahavuye ititaba ubutumire bw'umuhuza muri icyo cyicaro cya gatanu cy'ibiganiro cyari cyiswe icyanyuma cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze umufacha w'umuhuza w'abarundi yaremeje yuko atako atari yagize ngo yorohereze leta ishobore kwitaba ibyo biganiro arongera ati leta yahavuye isaba amananiza ntari gushobora gukorera ko ku ruhande rwa leta yahavuye imenyesha yuko ibizova muri ibyo biganiro by'icyicaro cya gatanu atana kimwe bimaze kubwahita zonavyemera igatangaza yuko bitari gukunda yuko ija mu biganiro hanze y'igihugu mu gihe ukwezi kw'icumi ari ukwezi ko kugandarira incungu za demokrasi no kwikukira ku Burundi Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore umuhuza ati ntacyo ntakoze mu gutumira abo bose begwa n'ibiganiro mbere n'abaserukira amashyirahamwe yigenga barahawe ijambo barahanuzwa n'ubwo bunyine bwa bene ayo mashyirahamwe nabo bagumye basaba yuko botumirwa mu biganiro nyezina aho kuba abahanuzwa jambo gusa muri make rero harabaye kudahuza ku biganiro by'icyicaro cya gatanu cyari cyiswe icyanyuma aha rero umuntu yo kwibaza n'ibibazo bitari bike kubona leta y'u Burundi titavye ibyo biganiro byo wabihabwa insigurihe mbega uko gusiba kwa leta mu biganiro hari ingaruka bishobora kugira kuri kazoza k'ibi biganiro ibyo biganiro bitaba bigiye gutahukanwa mu Burundi cyangwa bigiye kuzimangana burundu kubona mu bari batumiwe muri ibyo biganiro harimo abahoze batwara Burundi byoba hari ico byonona ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rw'indi migambwe none umuhuza iyo bagiye gukora iki kugira ngo ashimishe abigwa n'ibiganiro bose ivyo ni bimwe mu byo tugiye gukijya nino muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'abatumire batatu honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodevu honorable mwaramutse
mwaramutse neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagenzi banje turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose
urakoze ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi ni umukuru w'umugambwe Sabanya Frodevu nyakuri iragijyanda dayi kucinga naye nibizi mwaramutse
nanje ndaramukije bagenza anje ndamutse ni kwatumiza bose kandi mwakoze kudutumira
urakoze nawe turi kumwe kandi na Faustin Kumana n'umukuru w'ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo kucinga naye Kumana mwaramutse
mwaramutse kandi turashimye ko namwadutumiye ngo tuze gusangira ikiyago
mu gutangura mbere umugambwe Sabanya Frodevu umuhuza w'abarundi yaruguriye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro kandi Sabanya Frodevu yaritavye ubutumire mugabo mukita ubutumire leta n'umugambo uri kwisonga by'ubutegetsi batabwitavye ku bwanyu isiba rya leta muri hiseguriye
ego twebwe muri Sabanya Frodevu twaritavye ubutumire kuko mu ntumero zacu turashira imbere kujinama n'ingingo iyo havutse ikibazo dushira imbere kukiganira kugira ngo dutore umuti rero mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015 harabayeho ikibazo cha politiki gikomeye cyane aho habaye kwanka amasezerano y'Arusha n'ibwiza nshingo ryakomotseko rero biciye mu kiringo cha gatatu chaji kani masezera tachemera hachi inguri kizinyishi rero abarundi hagati yabo ntibashoboye kugira ngo bumvikane bashobe gutora umuti akarere gakavuga ati nikanda bumvikanishe kugira ntora umuti bace bashiraho numugwe imbere ubufasha ari ugizwe n'umuhuza mukuru n'umufasha wiwe rero twe twarashimye kubona bari badutumiye ariko kubona leta n'umugambwe uri ku butegetsi batashye kwitaje iyo sango muri Frode butwebwe tuvuga ko dufise akababaro byaratubabaje kuko itariki 21 yarimo mu bigihe twari kuba turi hariya yarushe nacyo turi n'ubasabye ku itariki 21 yobo itoba turi yarushe kandi na leta twarashimye ko yari yabisabye iti iyo tariki 21 ni mureke mushire mwunguruze kandi turashima ko batwumvirije baravuga bati ego nibyo kugera bazana urubanza rukomeye cyane reka dushire ku itariki 22 kugira ngo bwe n'icyenda haki haza rero ibi bindi bikurikira ngo hari ikiganda ngo hari ikigandaro ngo hariho ngo cy'ukwezi kose ibi bintu twabyumvise cyo ariko bavuze ibiganiro none wibaza ko iminsi yari heze umunsi tereke ya 21 twese turayubahiriza kandi n'igihugu kirafata igingo zose zikomeye cyane kugira ngo uwo munsi urwanda rugende neza kandi niko byaba byagenze ni byiza cyane ariko ibyo ikigandaro cy'ukwezi twabyumvise ejo
ariko mwe mwateza kuvyumva kurusha abandi bose ariko kugandarira ndabyo
hariho ikintu itegeko ega bica mu itegeko none hari itegeko wewe uzi iyi saha hariho decret yabaye sinye ko hariho ikigandaro kizoba ukwezi kose
byumvikana rero kubona leta yarasibye
icyo bafatiye icyo si cyo kuko yabacyahura gikogwa twari kubyumva ariko gikozwe umuko kwezi gusa kwizo tariki gusa tubona ko ari ikintu bashatse kwitwaza ikindi bitwaje ega si iki gusa bitwaje ngo ntibange bashaka urutonde rw'abantu ngo bateze kuba batumiwe hariya icyo habyutse ikibazo hagatero gatuba gatura abantu bahuza abantu barafise ububasha bwo kumenya bari kubarabaza abantu abo batumira bakomakomeye mwicyo kibazo biri mu buhinga bafise urumva rero nuvuga ngo ntumvise ngo umugo ruto
ariko kumenya bo muganira navyo ntibikenewe uzi kugenda kuganira utazi bo muganira ngo
babisobe bega ubutinyande ubufise icyo tinya
nsimbiye muri Sabanya Frodebu nyakuri giraga igyanda daye Frodebu yindi yari tavye akamo
Frodebu nimwe bavuga ku Frodebu yindi Frodebu ni umugambo ndada yashizeho n'umugambo Sabanya Frodebu
umugambo Sabanya Frodebu wari tavya kama kumuhuza umugambo Sabanya Frodebu nyakuri iraga ijyanda daye kubera iki mugaragiza kama kumuhuza
ubwa mbere nago amazo mishe ko twumiza ko twebwe umugambo Sabanya Frodebu nyakuri ijyanda daye twaramaze kurengera intambara y'amazina utuko twiyumvira ico shobora gufasha abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere muri demokarasi no vyerekeye iterambere hanyuma ngarutse kwikazo mwarimu tubajije nivyo twe twarose ubutumire bwo butumire bwavuga tuzo kwitaba ibiganiro bitaka 19 guca ku itariki 24 urumva yuko hari mu itariki ya 21 dusanzwe twibuka igandagwa y'incungu ya demokarasi nyakwigenda na Demirikyo turi kwe n'iri migambwe turasaba yuko iyo tariki yo kwigizwa inyuma mugabo icatutangaje ubwa mbere nuko uko tariki yigijwe inyuma ari ibintu twebwe tutanashimye kuko kwari badutumira twandikira byari kuba byiza ko mu kuyigiza inyuma batwandikira bagatubwira bati ya tariki yahindutse ubizo ku itariki zinizi nizi mugabo twumvise bivugwa makuru mbere twavyumve ngaha ku radio iwanyu yuko umufasha w'umuhuza Makoca Tembere yanditse twita iva ku biganiro byahindutse tukira duti mbega imigambi mu Burundi n'abandi batumire basigamiyeshwa igihugu bizoba biciye mu Twitter canke barandikirwa nk'uko amategeko abitekanya ubwa kabiri twaza kuva ku biganiro vyigijwe inyuma twe twasavye duti n'imbere yuko vyigizwe inyuma twe twabisavye ibiganiro ko ari vya nyuma niza ko tubitegura neza ka tutegure neza hari ibibazo bibiri tuzakumenya ubwa mbere mbega ko tugiye kuganira tuzoganira nande ubwa badukeneye bose ko twumvikana bigahera niho bazabari cekezo cyane twa dufise ikazo cha kabiri twabonye ko batubwiye yuko bimwe mu bindi bizokwigwa hari mu papo gwinza bw'amatora y'umwaka 2020 ninge na makungu yoherekeza amatora mu Burundi ibyo bindi bitavuzwe n'ivyahe ko twaba tugenda twiteguye neza ibiganiro koko bikabizanyima kuko dukeneye ko tuva mu biganiro tukategura amatora byose byaheze twararindiye rero kugeza ku itariki ya 23 twari kugenda dusanga niturishurwa ku bizozo twabajije cyo dufatiye ko tubanza kubangira gatoya kugatora biuko abambere bashika tumenye abaje bari bwa mbere tumenye kumwe nibivuga ko bizokwigwa twitegure neza hama natwe kugenda hace nk'imiso ica nk'itatu mugatugende twiteguye neza
harabo mwatinya muvuga mutabo duhuriye
ngo nta numwe twatinya mugabo kubamenya bya kudufasha kumenya ingene twitegura nta numwe twashaka gutinya kuko nta nayo ariko ari umunyamahanga ntawe bya kudutera nayo ariko ari umuntu yatwica abantu twari kuganira n'ibisanzwe mugatwe dukeneye ku menya abantu tugiye tubara
cyangwa pro de bunya kuri mwaratinya ko musanga yo minanija
minanija twaze gura keshi ntidushaka kumutinya na gatoya kuko ivyo byose uno munsi nimba kwirikanwa n'ubutungane kuko tuvyumva bivugwa muri parke tumuzi nk'umurundi niyo ibibazo afitaniye n'ubutungane byahera twa akaza mu Burundi nta kibazo nako ibyo dutera cakaza nk'uje kwita ubutungane naho nyene ntangorane urumva rero twaze kubona yuko tukirinde kwa tumenye neza baje twitegure neza ivyo biganiro za twumva ku itariki ya 23 leta imenyesha bitazogenda cyo twatse none ko ituzi vy'amatora ari leta yategura ivyo dushikiriza vyose espace politique ni tigaramisa ivyo ke ingene amademambre ma ya senajaho ivyo vyose leta yivisemwo uruhara ivyerekeye ingene amatora tunganywa vyose ni leta isha mu ngiro none ku itariyo tuza kubwirane ivyo dukeneye ko bikogwa
banze simbire ku ruhande rw'amashyira hamadahanga izica za politiki Faustin Ndikumana rongoye aseme mwaragiye muri taba akabo kumuhuza kubana leta itavye ibiganiro mwebwe mu biziguri
ugambire twe twaravyitavye ko twari twatumiwe batubira ati nimuze muhanure mudufashe mutwereke ingene twovyifatamo ibazo nyamukuru inyishu bifise mbere twe haraje mu nakantu kameze nk'aka ubuhinga kugira abari ko barorosha ibyo biganiro baronke ibyo bafatira ko mu gushora kumenya ibintu n'ibindi ibyo reka ari twaragiye turabikora kuko twarumva yuko duhamagariwe gufasha igihugu ariko ico ndiko ndabona muri ibi nyine uko ndiko ndabona yuko ahubwo je nco novuga abanyepolitiki b'abarundi novuga aho yuko bari ko bari kurabagashabara ndege cyerekana by'ubukiri mu kigandaro ni giki none abantu baratse kuko ni giki cyerekana by'ubukiri mu ganda an indicateur y'igihugu mu kigandaro ni iki nk'ubujaho ubujaha mu Burundi gatembe iki indicateur ko
ubona n'amabendera
nico ragira mu Burundi amabendera mu bisanzwe mu kigandaro aja amberne nico cyonyene kikwereka igihugu kiri mu kigandaro none leta ari cyarivuga tuti ubu rero amadarapo mu yaduze mu yageze hagati na hagati ngura turi mu kigandaro icyo kimwe cyo
kigandaro nta kiriho rero
none udashize amadarapo ni indicateur uko si umurimi yagiye kurima wende ni ku radio
urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kintu kiganira
murakoze kandi tsukama twita kugira duterere igihugu
urakoze ndagushimire nawe honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kitaba kintu kiganira
nanyu mwakoze cyane twabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubugira bohuza abarundi buto debukigwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu nihire
urakoze ndagushimiye nawe Kefa nibizi nibutsa yukuru mukuru mugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kintu kiganira
nanje ndabashimiye ntamo dutumiye tuzobitaba
ndi muranigwe mubanye no muvyanyu nawe butaha
kwa nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
cyuti mwakomeje kudukurikira icyo kiganiro kwa nyaburunga nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mwanya Nkaba mboneyeho akanya ko kubashimira mwese kwa mwaduteze amatwi kandi nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma engineer Aidin Utku na Fatuma Karala Arimasi hamwe na Geoffrey Mutagoma kuri mikoro rero yari Eugenia Mukankusi ndifurije mwese ibihe byiza mwumve ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.